ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi ry'America yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda, mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Jeffrey Mutagoma niwe muri kumwe hano muri studio ya gatano, mbahaye ikaze muri aya makuru. Ingingo z'ingenzi mu Burundi: inote nshya z'ibihumbi bitanu n'iz'ibihumbi icumi ziherutse gushyirwaho zabaye nkeya.
Ikintu twaronse mu manya nk'ukivuga ko kuko ubwa mbere utarihuse mu ndwi imwe mu minsi icumi kugira amafaranga wavuye mu gihugu ube wazanye ayandi mashasha logistike, uburyo bwo kubikora byari bigoye ko bishobora ku buryo buhagije.
Faustin Ndikumana ni umukuru wa Parsem, ishyirahamwe rishinzwe gukangurira Abarundi guhindura ingendo. Burundi kandi leta yakoranye inama n'ibihugu by'Uburayi bigira hamwe ibyo gukuraho ibihano bwafatiwe. Ibihugu bikomeye n'amabanki mpuzamahanga akora iby'iterambere yateraniye Pari mu Faransa yiga uburyo bwo kurwanya ubukene n'ihindagurika ry'ibihe ku isi. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru ku ijwi rya Amerika tuyahereye kwavugwa hirya no hino ku isi. Uburusiya buravuga ko Ukraine yarayirashe mu ijoro ryakeye ikiraro gihuza intara ya Crimea n'akarere ka Kherson mu burasirazuba bwa Ukraine. Mugenzi wanjye Diane Nini nahazwe, turi kumwe hano muri studio. Diane, byagenze bite?
Geoffrey Gitarugwa, Urusiya buvuga ko casenywe na Ukraine kiri kwibarabara. Ingabo z'Urusiya zikoresha mu kuva mu ntara ya Crimea zija mu bice bitandukanye vya Ukraine biri mu minwe y'Urusiya. Urusiya bugenzura intara ya Crimea kuva bukigarurira mu 2014. Ibihugu vyinshi ntivyigeze bishigikira ko Crimea yegukira Urusiya. Hagataho umuryango umwe bwa Buraya ejo kuwa gatatu warafatiye ibihano bindi Urusiya kwera intambara bubandanya muri Ukraine. Ibihano vyino nshuro vyega abantu 71 n'amashirahamwe 33 yagirizwa kugira uruhara mu inyuruzwa ry'abana bo muri Ukraine. Biraba kandi ibihugu bibandanya gufasha Uburusiya mu kuronsa imfashanyo zitandukanye kuva intambara y'Urusiya na Ukraine yaduka. Muri rusangi, umwe bwa Buraya bumaze gufatira ibihano Uburusiya inshuro 10 n'ubwa mbere yamara umwe bwa Buraya bufasha ibihano biraba ibihugu bibandanya guha ibidandazwa bitandukanye Uburusiya. Ku ruhande rwa Amerika, umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yasavye Turukiya gushigikira Suede kugira ngo yinjire mu ishyirahamwe ryo kwivunira abansi hamwe OTAN. Mu vyatumye Suede yipfuza kwinjira muri OTAN harimwo ivy'intambara y'Uburusiya na Ukraine.
Diane Nini nazwe, urakoze. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron uyu munsi yafunguye inama mpuzamahanga y'amabanki akora cyane cyane mu by'iterambere i Paris. Inama iriga uburyo bwo kurwanya ubukene n'ihindagurika ry'ibihe ku isi. Fidel Niyongabo.
Abakuru b'ibihugu bagera kuri 50 n'abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu bari muri iyo nama y'iminsi ibiri. Mu kuguruka iyo nama, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yabwiye abo bategetsi ko ata gihugu na kimwe cotegerezwa guhitamwo hagati yo guhangana n'ubukene ku isi no kugabanya imyuka mibi igeramira ibidukikije hamwe no gukingira isi. Perezida Macron yasiguye ko amakungu akeneye gutunganya gushasha ukugena inzego zijejwe amafaranga zokora mu rugamba rwo guhangana n'ivyo bibazo. Yavuze ko ukugena izo nzego zitunganijwe muri iki gihe zitajanye n'ivyerekeye gutorera inyishu ibibazo bihanze amakungu muri iki gihe. Perezida Macron yavuze ko abajejwe gutegekanya imigambi n'abayoboye ibihugu botegerezwa guhitamwo hagati yo kugabanya ubukene no gukingira isi tubako. Mu bategetsi baserukira amareta bari muri iryo koraniro ry'i Paris harimo umushikiranganji wa mbere w'amazinga ya Barbados Mia Motley yavugiye cyane ivyerekeye kwiyumvira gushasha ivyerekeye uruhara rw'ibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Mu bandi bategetsi bitavye iryo koraniro barimwo umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres, umushikiranganji ajejwe ikigega muri Amerika Janet Yellen, umuyobozi w'ikigega mpuzamakungu kijejwe amafaranga Kristalina Georgieva n'umukuru w'ibanki y'isi yose Ajay Banga.
Ah, Hano muri leta zunze ubumwe za Amerika, Minisiteri y'ubutabera yatangiye gushyikiriza abavoka ba Donald Trump ibimenyetso abashinjacyaha ku rwego rw'igihugu bakusanyije muri anketi ku mabanga ya leta barega Trump gutunga atabifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko. Fidel mumbabarire Thomas Kamilindi ni ukomeza.
Ibi bimenyetso birimo inyandiko z'ibiganiro abatangabuhamya bagiranye n'inkiko ngenzacyaha za rubanda z'i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni Miami muri Florida aho urubanza ruzabera. Harimo kandi amashusho abashinjacyaha begeranyije. Ibiganiro bitandukanye Trump yagiye agirana n'abantu banyuranye babifata amajwi babyemeranijweho nawe, nibyo yagiye atangaza ku mugaragaro bifitanye isano n'amabanga ashinjwa. Guhanahana ibimenyetso ni itegeko kugira ngo abamuburanira bashobore kwitegura urubanza neza. Gusa rero umucamanza yategetse Trump kwirinda gushyira ku karubanda ibimenyetso ashyikirijwe n'amazina y'abatangabuhamya, yamubujije kandi kuvugana nabo. Umucamanza yatangaje ko urubanza ruzatangira kuburanishwa mu mizi yarwo ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa munani gutaha.
Thomas Kamilindi mu Burusiya. Urukiko rwafashe icyemezo ko umunyamakuru w'umunyamerika Evan Gershkovich aguma mu gifungo cy'agateganyo kugera mu mpera z'ukwezi kwa munani. Noneho Fidel Niyongabo.
Abamwunganira ntibemeye iyo ngingo. Uyo mumenyesha makuru yasa n'umuntu adatekaniwe, yaguma agenda agaruka mu kiyo yari yugaraniwemo igihe yararindiye ko urubanza rw'iyo rutangura muri sentare ku mugwa mukuru w'Uburusiya Moscow. Abandi bamenyesha makuru bari muri sentare basabwe kuhava, urubanza rukaba rwabaye mu mwiherero. Ingingo ya sentare yatangarijwe abamenyesha makuru bakurikiranye urubanza kuri televiziyo zibiri zari mu cumba gitandukanye n'icabereyemo urubanza muri iyo sentare. Gershkovich yararindiye umucamanza yerekanywe ariko aramwenyura kandi ariko avugana n'ababyeyi biwe bari bahari. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lynn Tracy nawe nyene yari muri sentare, yabwiye abamenyesha makuru mu nyuma yaho ko Gershkovich abandanya kwerekana inguvu z'akataraboneka mu bihe bitoroshe na gato kuri we. Ambasaderi Tracy yavuze ko adashimishijwe na gato n'ingingo ya sentare. Yasubiye gutangaza ko Gershkovich ari umumenyesha makuru ataco yagira kandi ko ivyo Burusiya bumwagiriza bitagira ishingiro. Yatangaje ko kumugira imbohe atawo bisabira ko basaba Uburusiya kumurekura. Gershkovich avise imyaka 31 yahagaritswe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka igihe yaragiye mu Burusiya mu gikorwa ciwe co gutangaza makuru. Yandikira ikimenyesha makuru The Wall Street Journal co mu gisagara ca New York.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mudukurikire kuri internet kuri www.voa.com, kuri Facebook, YouTube, Instagram na Twitter. Mudusanga kuri VOA Radio yacu mu kanya gato n'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ubiyaga bigari turahera mu Burundi aho leta yemera ko urugendo rukiri rurerure mu byerekeye uburenganzira bwa muntu na demokarasi. Ibi byumvikanye nyuma y'inama yahuje intumwa za leta y'u Burundi n'iz'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Eloge Willy Kaneza nibyo atubwira.
Ibiganiro vyahuje leta y'u Burundi n'abaserukira ibihugu vya Buraya mu Burundi barabira hamwe uko uwo muryango wokongera guha imfashanyo leta y'ico gihugu vyabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yibukije amenyesha makuru ko ibiganiro vyo kuzindi ncuro vyatumye ubumwe bwa Buraya buhanagura ivyo bihano bwari bwafatiye u Burundi. N'ibihano vyabivuye ku ndyane za politike zadutse bitewe n'ikindi kiringo ca nyakwigendera Pierre Nkurunziza cateye impari mu 2015 na gatanu yaciye atangaza ko kuri iyi nshuro harimo akarusho.
Twaganiriye ibijyanye n'imigenderanire hagati yacu n'ibyo bihugu, turaraba aho tuvuye aho duteye tuko turaja kugira ngo turabe ko biriko bigenda neza, hari ikitageze neza dushobora gukosora kugira ngo imigenderanire igende imera neza gusumba. Twavuganye na cyane cyane ibijyanye n'ubutunzi, ibijyanye na imwe twita kuzana abagwiza tunga bakava mahanga mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira tuze turaborohereza kugira ngo baze bakingiwe imitahe y'abakinga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ibyo byose twavuganye, twavuze ibigenda neza, ibigenda nabi, ibigenda nabi navyo katwumvikanye yuko buke buke tuzogenda turabikosora duhinyanyura gushasha kugira abagwiza tunga bakava mahanga bazari benshi.
Hari kintu umushikiranganji shingiro yagarutse ko kidasanzwe ni kibazo cy'agateka kazina muntu cyatumye ibihugu 27 bigize umwe bwa Buraya bifatira ibihano Burundi. Shingiro yemeje ko akiri pfundo rikomeye.
Twavuganye kandi nibijanye no guteza imbere agateka kazina muntu, nababwiye yuko iby'agateka kazina muntu ari ibintu dukora kuneza abene gihugu bacu kubera bifasha abene gihugu kwiteza imbere bagakora batuje. Twavuze yuko Burundi burimo demokrasi mugaba ari demokrasi nshashi kiri ntonya ama nawe kare ama demokrasi yagiye kuva kera yuko tutokwibaza yuko tutokora ico gikorwa cyo kimwe mugaba uko dugifise ibyo dubwiza gukosora buke buke mugaba kwiviza byinshi biko birakogwa ibisigaye gukosorwa na tuzobikora kuneza y'abarundi bacu kandi nabo nyene afite ico bafasha bagafasha kugira ngo ceko bakigende neza.
Ubumwe bwa Buraya bwo bwibutsa ko butigeze butererana Abarundi naho bwahagaritse gucisha amahera mu minwe ya leta. Martina Borovac Pekajovic cegera cy'ubuserukira umwe bwa Buraya mu Burundi niwe yavuze ku izina ry'uwo muryango.
Nous devons préciser néanmoins que nous restons et nous avons resté tout ce temps auprès du peuple burundais.
Tubwirizwa kwibutsa ko muri ico gihe cyose tutateranya Abarundi kandi ko tutahagaritse imigenderanire. Turafasha mu byerekeye imibano, amagara y'abantu, amasoko ntanganguvu, indero, inyubako n'ibindi.
Mu nama yo kuri uyu wa kane kandi havuzwe ikibazo cy'umutekano muke wo mu buseruko bwa Congo. Umushikiranganji shingiro yashimagije intererano no kwitanga kwa President Evariste Ndayishimiye mugaragaza gutorera umuti icyo kibazo. Mufatso ni Martina Borovic Pekajovic nawe yahagarariye umwe bwa Buraya yagarutse ku kintu kirajishinga uwo muryango. Intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Uburundi bwanse bugira buhagaze muri izo ndyane ariko bwakira umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu mu mpera z'ukwa gatanu uyu mwaka bushimangira ku bwigenge bw'ibihugu bubwirizwa kubahirizwa. Ubwo bwigenge Albert Shingiro yongeye kubwaruka ko abonana n'intumwa z'umwe bwa Buraya.
Ibindi twavuganye n'ibindi tugiye gukorana mu minsi iza kugira ngo ivyo twavuganye bitagenda neza dushobore kubikora tuzuzanya kandi twubahana. Si bimwe umwumva kera avuga ati aba baratanga itegeko ku bandi, tuvuga tuzovugana twubahana ku neza yacu no ku neza yabo, kuko murazi yuko atagiye gucicana kibaho igihugu cyose gifise icyo gifasha ikindi n'ikindi gifise icyo gifasha ikindi.
Umwe bwa Buraya bwafatiye ibihano leta ya Burundi mu ntango z'2016 aho uwo muryango wahagarika imfashanyo ucisha muri leta. Mu kwa kabiri umwaka uheze ibihugu bigize uwo muryango byarafutse ibyo bihano ariko kugera ubu ntibiratangura gusubira gucisha amahera mu minwe ya leta. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi, ibura ry'inoti nshya z'ibihumbi bitanu n'iz'ibihumbi icumi riracyari ikibazo. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yabajije Faustin Ndikumana, umuyobozi wa Parsem, ishyirahamwe rishinzwe gukangurira Abarundi guhindura ingendo, uko iki kibazo giteye.
Kitu twaronze umwanya wo kivuga ko ubwo bwa mbere twari tumenyere ko inoti mu kuzihindura bazihindura kubera zishaje cyane zoroshye kwigana cyane bashaka gushyira ko kibutso gikomeye cya politiki ku noti. Mugabo nabo ntizibavuga ngo bari abantu bafite amahera mu mazu hanyuma ngo kugira ngo bafatwe cyane bayagarukane bayanyegurure. Nicyo twagiye tuva ko ari cyo nyamukuru. Mugabo urumva ingene cyatunganijwe ibintu bidaciye bigatahurira kuko ubwa mbere cyarihuse mu bimwe mu minsi icumi kugira amafaranga bavuye mu gihugu we wazanye ayandi mashasha logistike uburyo bwo kubikora byari bigoye ko bishobora ku buryo buhagije kuko ahandi kiri yo wakimara umwanya muremure. Kandi ikindi batatahura ni uko bavuga ati n'uyafise ntarenze miliyoni icumi kuzana cyangwa ari umuntu adandaza akomeye ntarenze mirongo itatu ukumva yuko n'ubundi hari bavuga bati n'ubundi naya nakaza ntacyo biduha bitubwiye ugaca wimbira ati abo bayafise nabo nyine twashoboye kumenya abo bantu abo ari bo twaravuze tuti biheze turi nk'icegeranyo tumetere nabo ni bande barondegwa bafite amafaranga yaguye mu mazu hanyuma ikindi rabagwa mu imporo baca baba benshi kuko twabivuze. Hari abantu bashobora mu nkoro kubera kubika amahera mu nzu mu Burundi ntibyari bibujijwe nta tegeko ribibuza. Kandi abantu bari barigishijwe no kutagira ikonti muri banki nta tegeko ribibuza.
Ku bwanyu rero icyo gikorwa cyo gusubiriza izo noti carihutishijwe nk'uko mubibona?
Carihutishijwe ariko ndabibona ko jewe numva naho bari kwa bashaka abazizana bazifite mu mazu naho kumwe bagatizana tubahindurire byatuma ahubwo abantu bamenya abo bantu bari ukabona tinaka ibwabo ndi wari wicaye gutyo kumbe ubitsa amahera menshi muntu biruka bya ati uguruza n'amakone turabe muyazane ku makone abantu bakugura amakone bagashira ko kumbure bakabaha umwanya bakabahindurira twafa tubona rero abariko barayanyegurira n'ingene bagenda barahindurirwa ari ubukebu na raporo yacu ishobora kukorwa kuvuga ati aya mahera yarabanaka naho uvuga ati reka tubabaze ubukebu k'iyo bayakura cyangwa ibyo baba ariko barakora niko twabyumva mugabo byaciye biba byihuta cyane bituma
ku bwanyu nizihe ngaruka mubona biriko biragira haba ku batanze amafaranga ku giti cawe no ku butunzi muri rusange
bwa mbere wowe twese byaradukoraho kuko icyo gihe no muri iyo ndwi amahera bagenda gutora siyo wipfunze hari abantu twari twafashe ko ibintu twamaze indwi tutariko turabariha twasanga nabo bahagaze hari abacye baravuga ati kugira ngo tureke no guta umwanya reka twugare tuzusubira gukora ibintu ari uko iyo furufumbi iheze se rero kuri tanda nyine rwacu rwaperitibwe niyo shifre d'affaires kuri bamwe hariho rero n'abantu nk'imitayi cyangwa ibintu ariko barakora kaca k'abahagahomba abantu kubirandariza nk'utuntu nk'inka iyo ruguru canke bikorera utuntu cyane cyane abantu nyine ba ruguru basanga hari ababiguyemo n'abandi rero umwanya wabaye muremure agiye gutona umwanya munini urumva baratanga izo noti barindiriye izindi nubaka batarazironka wumva ntibariko baragura ibyo bakeneye wumva muri rusange ayo mafaranga cyane atari makeyi ko amafaranga bari karatona mu gihugu kugira amafaranga akomeretse cyaciye gihagarara kubera izo noti zisanzwe ziraboneka ku mwanya ukwiye na rero n'uburyo rero bw'abantu batariko barashikira ibyo bifuza urumva rero abaguyemo rero ntibabura hanyuma ikindi rero abantu bagomba barasanga no mu mazu urumva ntitwashoboye kubamenya turarindiriye raporo twumve icyo umuntu yungutse kandi urabona izo note nazo nshyashya zivugwa ku mahera menshi n'inzu zizana ugaheba n'izindi zigikomeye uko zizo mirongo cumi n'umunani zari zigikomeye urumva ni zimwe zohira mu nzu izo nazo nshyashya zibe zije kuri ku nini uburyo bwo kuzikora urumva rero twaza tuti rero amahera y'amadovize yarasohotse kubera izo noti zimwe zigikomeye ba bantu ntawuza bari bo inzu y'uko bafashwe ntibanafashwe ngo tubabone urumva ngo tubone ayo mahera basubije ku makonti ibyo rero byavuye mu gihe winjiye gituma tuvuga tuti icyo gikorwa cyarihutijwe kandi n'ingene cyakozwe nibaza yuko ari ukuntu cyari gutosorwa neza gusumba
murakoze ndabashimiye
umubare w'abarundi bahungiye mu Rwanda batahuka uragenda uba muke muri iyi minsi baravuga ko batarizera umutekano mu Burundi leta y'u Rwanda yo iravuga ko yiteguye gufasha uwo ari we wese wifuza gutaha mu gihugu cye Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda yaduteguriye iyi nkuru
mu gihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi igenekezo rya 20 za kuno kwezi Leta y'u Burundi yarongeye gushishikariza abarundi bahunze gutahuka mu gihugu cyabibarutse. Leta imenyesha ko abarundi bahungutse bakiranwa ugweze kandi ko babayeho neza aho bashikiye mu mihani wabo igatera kamo abakiri mu mahanga gutahuka kwifatanya n'abandi barundi kubaka igihugu cyabo baterere mu iterambere. Umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu n'umutekano General de Brigade Bonasinze Celestin yamenyeshije ko amahoro yiraye mu Burundi
abarundi bahunguka bavuye mu bihugu bitandukanye bakiranwa ugweze mu bihugu cyabibarutse leta y'u Burundi izobandanya yakira abene gihugu bayo mu ntumbero yuko bose baterera mu iterambere kugira ngo u Burundi ugere kuri rya hangiro cyuko u Burundi buzoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine kazoba n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu
impunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Mahama bamenyesheje ko kuba mu gihugu cyawe ari viza ariko ko uwo mutekano abategetsi bavuga atawo babona bamenyesheje radiyo Ijwi rya Amerika ko umunsi bazoba bawizeye ijana ku ijana atawuzorinda kubararika
igihugu cy'amapfukiro turagikunda kandi turacishimira cyane kuba twosubirayo ariko gushika kuri iyi saha ntabwo novuga ngo none umunsi turagiye kuko ntiturigera twumva yuko hari umutekano ku buryo ibintu yakwishimira ngo ndagiye
gusubira mu gihugu nuko amahoro ataraboneka wumva muri wa mahoro yabonetse umutima waragenda ariko muri rusange ntabwo twese amahoro araboneka ku buryo twafata gahunda yo gutaha
Iyo umuntu ari karahunga ubonye abandi bagenda ugomba kugenda kuko ushobora kurangaraho gato ukagi ukabigenderamo. Ariko mu guhunguka nako iyo ubonye umutekano wawe ko wuzuye ugomba guhunguka. Ubonye umutekano wawe utaraboneka ugomba kuba utegereje.
Kwibishatse Jean Bosco arongoye impunzi zibaho imahama abibona cyo kimwe n'abarongoye. Asaba ariko abavyipfuza kandi babona ko atantambamye zihari kwitabira kamo ka leta.
Nabagiye bamwe n'abandi bataha ku bushake haro twagiye tubona bari ko baragaruka nitoreka nitwohe deha kutakivuga tugiye bagaruka abari mu giturage twumva baragarutse kubera umutekano muke mu gihugu twaje tuva mu cyo Burundi rero mu cyamake kumbure nabari hano nabandi barumva makuru kuko isura zikora umudugudu barumva makuru bakumva bimwe n'ibindi bigatuma kumbure na warafisa kugatima ko kugenda bihinduka.
Igihugu cy'u Rwanda cyahaye indaro impunzi z'abarundi kuva mu mwaka 2015 kimenyesha ko gikorana neza na leta y'u Burundi mu gutahukana uwo wese avyipfuje. Umushikiranganje Kayisire Marie Solange mu vyajejwe harimo impunzi amenyesha ko nuno munsi washaka gutahuka biteguye kumufasha gushika mu gihugu cyamwibarutse.
Ubundi gutaha ku bushake ni bimwe mu bisubizo birambye bigenerwa impunzi no mu mategeko. Ariko gutaha ku bushake biterwa ni igihugu wahunze umutekano hari n'icyo wahahungaga. Iyo rero bibaye stabilize ushobora gutahuka ku bushake. Twabonye guverinoma y'Abarundi yifuje yuko abaturage bayo batahuka ndetse n'abifasha turabaherekeza. N'ubundi hari Abarundi bagihari bataha buke buke. Buri wese mu gihe yumva yuko umutekano ufite turamufasha gatahuka.
Mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2020 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uno mwaka HCR imenyesha ko impunzi z'abarundi 33,753 zimaze gutahuka ku gushaka kwazo. Leta y'u Burundi yamyerekana ko yifuza ko impunzi zotahuka bigaragarira mu ntumwa zagiye ziraja mu bihugu bitandukanye byahungiyemo abarundi kumvisha impunzi uko mu gihugu vyifashe kugira zitahe. Mu kwezi kwa 12 igenekezo rya 19 umwaka wa 2022 intumwa za leta y'u Burundi zirongoye na Lieutenant General Ndayambaje Andre umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu zaragendeye impunzi ziba mu gisagara cya Kigali no mu ikambi ya Mahama. Izo ntumwa zamenyesha impunzi ko zotahuka kuko amahoro yagarutse mu gihugu. Muri leta y'u Burundi bamenyesha ko aho igikorwa cyo gucura abarundi bahunze kigeze bishimishije. Bamenyesha ko ku mpunzi z'abarundi barenga 400,000 bari barahunze Burundi kuva mu mwaka wa 2015 hadutse indyane za politiki 210,173 gushika mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 bari bamaze gusubira mu ngo zabo. Basaba abandi bakiri mu buhungiro gutahuka kubaka igihugu cyabibarutse. Ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi ku isi HCR ku igenekezo rya 31 uku kwezi kwa 11 umwaka wa 2022 vyerekana ko Tanzania yarimo impunzi z'abarundi benshi bakaba bangana n'2,165 yakurikirwa n'u Rwanda 48,369, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo 41,836, na Uganda yari ifise impunzi 40,290. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, uru wa mbere, uri gitego.
Tugaruke hano muri Amerika aho abari mu bikorwa byo gushakisha cyoganyanja cyitwa Titan cyaburi burengero kuva ku cyumweru mu nyanja Atlantika babonye ibimanyo bishobora kuba ari iby'icyo cyoganyanja. Icyarimwe abagenzi batanu bari bagiye kureba ibisigazwa by'ubwato bwitwaga Titanic bwarohamye mu mwaka w'1912. Diane Nininahazwe akomeza inkuru.
Abahinga bavuga ko umwuka ufasha guhema bari muri ico coga bahari Titan igihe bari munsi y'amazi wari guhera kuri no wa kane. Kigihaguruka kwa mungu w'indwi heze cahagurutse gifise umwuka w'imisi ne gusa. Ibimanyu vy'ivyuma bishobora kuba ari bisigarira vy'ico coga bahari Titan bije bikuraho ibizigizigi vy'uko ho bahari ugihemuka bari muri ico coga bahari. Abajejwe gucungera inkengera z'amazi muri Amerika bari batangaje ko ikiringo c'ukwizeza kugira uwo barokoye gishobora kwiyongera mu gihe abakirimwo boba barashoboye kubika umwuka ubafasha guhema. Ico gabahari Titan cabuze ku munsi wa Mungu umunsi cahagurukiye ko mu buraruko bw'ibahari ya Atlantique. Hambavu y'umudereva wacu abandi bari bakirimwo harimwo umunyagihugu umwe akomoka mu Bwongereza umutunzi w'umugwiza atunga w'umunyepakistani n'umuhungu wiwe umunyagihugu afise ubwenegihugu bw'Ufaransa n'umwe mu bahinga w'ubwato bwa Titanic abari mu kigenda bahari Titan bose bakaba bari bagiye kuraba ibisigarira vy'ubwato bwa Titanic bwibiye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na cumi na kabiri mu ibahari ya Atlantika hagati y'Uburaya na Amerika. Ku munsi wa kabiri w'ibikorwa vyo kurondera ahari coga bahari Titan abajeje gutabara barumvise urwamo munsi y'amazi gutyo bongereza ubwato bwo gutabara bizera ko urwamo bumvise rushobora kubafasha kumenya ahaherereye ico coga bahari. Abahinga babandanya gusigura ariko ko urwo rwamo atakinini rwabafashije kuko rushobora kuba rwari n'uruterwa n'ibindi biri mu ibahari. Abajeje gutabara bakaba bari bavuze ko naho bari gutora aho ico coga bahari titancari ikindi cari kubabera ingorabahizi ari ukumenya ingene bagitoye busubira kukiduza kikava munsi y'amazi. Uruhande rwa Atlantika Titan yarimwo rusanzwe rurimwo imikuba myinshi y'amazi ivyo navyo kugabahinga bikaba bishobora gutuma ibikorwa barimwo bigorana. Abantu bagera ku 46 nibo bari bamaze gukorera ingendo mu coga bahari Titan kuva mu 2021. Umwe mu bambere bakigiyemwo yavuze ko ingendo zacu ari nk'ibikorwa vyabihevye babakamikaze agira ati ibaze urwuma rw'amametero winjiramwo ntushobore guhagarara. Ababurimwo babwirizwa kuguma bicaye umwe iruhande y'uwundi bibaye ngombwa bakarerana ntushobora no gufukama. Umuhinga mu vy'ibidukikije yitwa Nicolas Rotterman akomoka mu Bwongereza yaburiye amakungu avuga ko ibibaye kucoga bahari Titan vyari bikwiye gutanga icigwa cuko atabukera rugendo bukwiye gukorerwa munsi y'amabahari. Yagize ati nka kiremwa muntu dukwiye kumenya ko munsi y'amazi atari kibanza dukwiriye kubamwo.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kuwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Mu kanya gatoya turaza kuba tubasezeye ariko reka tubanze tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho. Twabwiye ko mu Burundi ibura ry'inoti nshya z'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi rikiri ikibazo. Umubare w'Abarundi bahungiye mu Rwanda batahuka uragenda ugabanuka muri iyi minsi, baravuga ko batarizera umutekano muri icyo gihugu, ariko Leta y'u Rwanda ikavuga ko iyo yiteguye gufasha uwo ari we wese wifuza gutahuka mu gihugu cye. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Minisiteri y'Ubutabera yatangiye gushyikiriza abavoka ba Donald Trump ibimenyetso abashinjacyaha bo ku rwego rw'igihugu bakusanyije muri anketi ku mabanga ya Leta barega Trump gutunga atabifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron uyu munsi yafunguye inama mpuzamahanga y'amabanki akora cyane cyane ku by'iterambere i Paris. Nama yiga uburyo bwo kurwanya ubukene n'ihindagurika ry'ibihe. Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, umugoroba mwiza.